ibyo indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye kaze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoro wa igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru. Kuri uyu wa mbere, Uburundi bwahimbaje ku nshuro ya gatanu umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu, umunsi wahuriranye n'imyaka itandatu ezo waramutswe Burundi. Pierre Nkurunziza aseze yisi ibirori byabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Umukuru w'igihugu n'ubu yasubiriye guhamagarira indongozi gukora ku neza y'abanyagihugu. Ibiciro by'inyama bibandanya gukoroka atandukanye mu gihugu. Aho tuja kuvuga uyu munsi muri aya makuru ni muri komine Bubanzi, intara ya Bujumbura. Abaho bavuga ko ikiro kigeze mu 400 mu mafaranga y'amarundi gikoroka, naho biruko izotswa mu bubare harabidoga ko zidakoroka. Amazi meza arabandanya gukena muri zone Rubirizi, komine Ntango, intara ya Bujumbura. Abaho batinya ingwara ziva ku isoko rike ko zishobora kubandukira. Tunabafitiye inkuru y'inkino nk'uko byama iminsi yose ya mbere. Umunsi tukagaruka ku rukino rwo kunagana ruzwi nka Lutte Associée mu rurimi rw'Igifaransa. Ibyo byose ni mwidonido rya makuru ahagarariwe na Koffi Olivier Rubera, intwari mu buhinga bw'ibyuma. Ijwi ni rya Audiron Hejimana,
Radio Indundi Culture.
Nongere ndabahe mwiriwe. Uburundi bwahimbaje kuri uno wa mbere umunsi wahariwe gukunda no gukundisha igihugu ku nshuro igira gatanu, umunsi uhurirana n'imyaka itandatu irangiye uwahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza aseze yisi. Ibirori ku rwego rw'igihugu byabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Muri ivyo birori byabereye hari intatemwa y'uwo yahoze ari umukuru w'igihugu, mu nyuma bikaja kubandaniriza ku kibuga c'umupira w'amaguru citirwe Ingoma, hose ni ku mugwa mukuru wa politike nyene Gitega uramutswe Burundi. Muri iki gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye indongozi gukora zishira ineza imbere y'umunyagihugu, ineza y'umunyagihugu banirinde no gusesagura itunga rusangi. Ayi Gitega twakure mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu.
Mu birori twibuka urupfu rw'uwahoze yarongoye igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, umuvugabutumwa Yohani Miburo mu nyigisho ku natemwa y'umuhisi Petero Nkurunziza kuri uyu wa munani ruheshi ku mugwa mukuru wa politike, yashikirije ko umugisha uzanwa no kwibuka no kuzirikana ko Imana ari itanga kuramba no gukomera, kwibuka ko umuntu afise umwanya muto yo gukora gutyo akarangura ibyo ategerezwa afatiye ko ejo atari gwiwe, kandi yiyumvira iherezo ryiwe gutyo ubutwari n'ingabire byiwe abikoreshe mu gusiga ishusho nziza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu birori byaciye bibandaniriza ku kibuga cy'inkino citiriwe Ingoma, mu nyigisho zo kuzirikana no gukundisha igihugu ku ndongozi nkuronkuru mu bushikiranganje n'inzego za leta, yerekanye ko ukunda igihugu aharanira neza n'inyungu zacu no kucigura bidasigaye inyuma. Yaneguye Abarundi bamwe bamwe b'incabwenge abana babo batazi muri kino gihe ururimi rw'ikirundi, gutyo amenyesha ko ata muntu yarakwiye kwiga gukunda no gukundisha igihugu camwibarutse. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yeretse izo ndongozi ko abana bandi batabona ko ibyo barangura bibwirizwa kurangwa n'ineza, abararikira gutyo kugira imbonakazoza no kwiyumvirira igihugu umwe wese aho aherereye mu satajejwe. Yababwiye kandi ko babwirizwa kuduga kurangurira imigambi mu ntara hagati, hasigara indongozi nkeyi i Bujumbura na incabwenge badoge kubikurikirana. Abarongoye ibisata yabatumiriye gutunganya imigambi kandi birinde gushira uruhome hagati yabo n'abo bajejwe no kwirinda gusesagura itunga rusangi. Anisenanguvi Gitega, Radio Indundi Culture.
Ihuriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi rirashima ko abarundi bamye barangwa n'umutima wo gukunda igihugu. Felicien du Burundi arirongoye abivuga afatiye ku itegwa ry'umukono n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'Arusha yatumye Burundi buronka amahoro na bugingo n'ubu. Ahamagarira Abarundi kubungabunga ayo mahoro mu matoro Burundi bwimirije no mu bikorwa by'iterambere kugira Burundi butera imbere.
Mbere kuvaho intambara ihagarariye ko biba byifashe nuko ubwambe na mbere hoho abari mu biganiro y'Arusha ibiganiro babikoze bisunze umutima wo gukunda igihugu, ubundi ho yataba bakunda igihugu nibare kwemera yuko intambara ihagarara. Muri uwo mutima ari gukunda igihugu ibyo bimvukanye byose byaragiye mu ngiro, duhereye ku kibazo cari gihanze Abarundi cyo kuvanga igisoda, hanyuma uko bari bumvikanye bya bice 60% kwijana by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi mu nzego zitandukanye, nabyo nyene byaragiye mu hisunzwe kandi umutima ukunda igihugu. Urabona ko hari imyaka 20 abarundi bari mu hari umutekano. Je burembura yuko umutima ukunda igihugu ari wo wagiye imbere. Ubutumwa no ha abarundi muri gihe cy'amatora nuko bo kwamubashira imbere iminsi yose uwo mutima ukunda igihugu. Kuko udashize imbere umutima ukunda igihugu nayo matora mwumva twaba tugiyemo ntiyogenda neza. Umaze gushira imbere umutima ukunda igihugu n'icoza gihungabanya umutekano w'icyo gihugu ntiwocemerera. Rero nshansimbira rero no gushira imbere umutima wo kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu kugira ngo ayo matora azogende neza. Hama kubijaye imibano n'ubutunzi karara mu Uganda ntibacura. Nibaza yuko abene gihugu bogwiza ibikorwa tukongereza umwimbu dushobore gushora byinshi. Tumaze gushora byinshi twaronka amafaranga mva makungu.
Umugambwe ya PDR ari kubona ko indongozi zikwiye gukunda abo zirongoye mu gutorera umuti ibibazo bibahanze byibonekeza muri kino gihe. Kaburiyeri banza witonda arongoye umugambwe akabona ko ivyo byogaragaza ko indongozi zikunda igihugu nk'uko abanyagihugu bagikunda.
Aryo kogwa cyane cyane mu ndongozi. Indongozi nyinshi ziriko ziratakaranga. Ndiriko turashaka gutunganiriza abenegihugu. Hari ibyo kwigarurira amatungo ya leta. Hari ibyo kubona hari ibibazo bihanze abarundi. Mwo kabona menge indongozi nta muti yo difise. Mbere na n'icyumviro cyo gutora inyiju zihari. Hari ibibazo by'amatongo. Hari ibibazo bijanye n'ubuzima bwa misi yose. Bakozi ba leta kabona ko badatunganiwe. Muri rusange hari ibibazo kandi ibibazo ubona ko biraba indongozi. Tugasaba rero ko bakukubita gashi ukabarundi bitangira igihugu n'indongozi zitangira igihugu ku neza z'abarundi bose gusumba ko ari ku neza z'imiryango yabo n'inda zabo. Biriko biraboneka uno munsi kome ngo uno munsi umwe wese ashaka gukuramo utwe n'umuryango wiwe gusa. Rero twatera kamo cyane cyane indongozi zikubita gashi zifashe abene gihugu ukuduhamagara abene gihugu ukunda igihugu kandi bakabyitangira n'indongozi nazo zitangire igihugu cyane cyane mu gukora ibyo tumwe mwene gihugu abaho neza.
Radio Indundi Culture.
Aya makuru yacu arabandanya. Abanyagihugu muri zone Rubirizi komine Ntango intara ya Bujumbura barugarijwe n'ikena ry'amazi meza ya Regidezo kuko namwe mabomba akunda gukama gutyo agahera imisi atani marije. Ibyo bavuga ko bituma bikora ku mazi y'inzuzi bagatinya kwandura indwara ziturutse ku isoko rike. Rubirizi kikaba ari kimwe mu bice by'intara ya Bujumbura ishyiramwe Regidezo rijejwe ibyo gutanga amazi rimaze gutangaza ko kiri mu turere twimirije kuronswa amazi avuye mu misozi ihanamiye igisagara ca Bujumbura. Egide nahayo.
Abanyagihugu bavuga ko bahanzwe n'ikibazo cy'ikena ry'amazi meza kuko n'amabomba hari akunda kumara igihe kinini atamazi aza, ivyo bigatuma bikora ku mazi y'inzuzi.
Ikibazo cy'amazi nico kiturajishinga tucegera turonka amazi. Twe hari ibomba rya publique hajya hehe mugabe nagera ashobora kuzana amazi no munsi tukaja tumara nk'iminsi ine atamazi agarutse. Ayo rero ni meza yajya nayo bapoma nk'ayo yarayo bapoma mugabe navyo nyene byarapfuye kubera yarayishengera. Nta handi rero amazi tuja kuda yo muruzi yo yigiyo kumuragaria
ndira ziye fo mu kigoro nana mari dufite twebwe nibyo bipombano bantu babije nyene nibyo bipombano irya mafi yapfuye ravura amazi kwavoma uruzi gwiswa murako canke muzazi.
Ariko muri bimwe mu bice by'iyo zone hari amabombo ariko arubakwa biboneka ko asana yamaze igihe yubatswe ariko atamaze aratangura kuza va muri yo, ndetse abanyagihugu bemeza ko bagize uruhara mu yubakwa ryayo mu kwimba imifurege yakishijwe imiringoti. Ariko gushika ubu bemeza ko batazi imvo zituma icyo gice kitagira amazi meza.
Bumenya ngo bitumwa niki tutabizi tube tutayakora tutamenya ngo amazi bimenuka. Aha ntayo baraduhaye amazi kubera basizeho amabombo menshi bavuze tubakwiza amabombo menshi mu gisagara kugira ngo abantu baronke amazi kugira ngo ntize turabura amazi. Aya mabombo ariko bakora na leta ntabwo ari twebwe turekoshwe ari abantu ari abanyagihugu bayiruka mubwa nitwe twinze amantu yose imifurege.
Kubera ibyo abanyagihugu bavuga ko ku bwabo biguye kwikingira indwara ziba ku isuku rike nka korera hamwe na Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cya Congo.
Naho haba abantu bakomeye ihahera nk'iyo mu gisagara turabona irahahera natwe abantu bato bato urumva amazi abari kure. Imana niyo kutumye isukara kuturindiza indwara ziguruka namba ziguruka za Ebola namba ari zigendera hasi. Imana niyo kudufasa ko ivyo biza ntituzi iyo bica gihe biza bizananye mu kuzimu hari igihe bikorwa mu muyaga hejuru ariko amaraso y'umwana Imana niyo kudumanura isi natwe abantu bato bato tukabaho dukiniwe n'Imana.
Nico gituma rero natwe amazi tuyaronka ivyo vyadukubiza kuba bidufata kubera tutaronka amazi akwiye.
Komine na Nahangwa iri mu zone Rubirizi iri mu karere k'Intare ya Bujumbura gakunze kuvugwamo indwara ya kolera ariko kandi ico gice nyene kiri mu bitegekanywa kuronswa amazi meza atangwa n'ishyirahamwe Regidezo riyakweze avuye mu misozi ya Namiki sagara cha Bujumbura kuko bimaze gutangazwa n'ubuyobozi bw'iryo shyirahamwe.
Kubona rero imigambi nk'iyiteba tumenyesha abadukurikira ko muhinga mu by'amagara y'abantu n'ibidukikije Prosper Muyoko abibona mu ingendo yo gufata minenego iby'isuku n'isukura mu gihugu kandi uko mwaka utashye hari amafaranga babigenewe. Uwo muhinga asanga ibyo bitabereye kuguma bivugwa mu gihugu mu gihe iby'isukura n'isuku biri mu by'umukuru w'igihugu ari nawe ubaramutswe umuryango w'umwe bwa Afrika aheruka kwiyemeza guharanira.
Hari ibintu bitatu bigize gukogwa n'icyo bitareze indicateur z'isuku n'isukura kugira akazu ka sugumwe kabereye kugira urukarabiro n'amazi gukaraba n'isabune kugira amazi meza oye hamwe abantu bamaze kwironka bose indwara ibice birenga 70% by'indwara zo gucibwa n'inzoka zo mu nda byohera ibice birenga 40% z'indwara zifatanye mu himba by'ihemero byohera mukabo turiko turabivuga hari hajye gukwishyira mu ngi hari hajye gukuvyigisha hariho n'abatanga amafaranga yo kuvyigisha none amafaranga kuri iki koma uko mwaka ukundi usubira niko bagutama bizu kwiki gisata cyo kunisukura kitege kiro nka mahaya kwiye mu bushikanga cyo magara abantu je navuye yo baronka ibi imilyoni 600 none amafaranga yo kuri igihugu cyose amafaranga mukwe yo kuri ntoronke n'amahere gusura gukurikira ivyakozwe bya rivi rero kubwanje no mwanya mwiza wo gushigikira umukuru igihugu mufite agira nejo bubundi itariki 45 z'ukwa gatano mukuru wa munsi mukuru wa Africa Day yaravuze iti ikintu Afrika igiye kwijukira cyane ni gisata cy'isuku n'isukura none twebwe tugejejehe.
Naye mu bijanye n'iby'ubudandaji ibiciro by'inyama biriko biragabanuka ku isoko nkuru ya Bubanza mu ntara ya Bujumbura anko ku kiro cy'inyama y'inka maze kugabanuka ari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi naye ku nyama z'ingurube havuye kwa yaba ibihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi ku kiro. Abadandaza inyama cyo kimwe n'abayangayanga bahi Bubanza bashikiriza ko byatumwe n'uko aborozi ari benshi abaguzi nabo bakagabanuka cyane cyane bahora bazanana mu gisagara cha Bujumbura naho biruko arabaguzi bidoga ko mu bunywereho inyama zaho zitaragabanuka gushika n'ubu abadandaza izo nyama basaba aho bika inyama zitaguzwe kugira ntizipfe. Abaguzi bakaba basaba kandi ko ahubwo ko ku kiro coja munsi y'amafaranga 2,200 kandi leta igashinga igiciro kizwi. Alex Nkeshimana ni mugenzi wacu akorera Bubanza tubwire kumuriri.
Kuibanza adarezamo inyama mu isonguru ya Bubanza ubuzeboneka ku kiciro kigabanije aho bita kuyora inyama abiridora vyane mu France hadanarezwa izinka igiciro cikiro cyarakorotse kuva amafaranga 30,000 kigeze ku amafaranga 28,000 ariko hari n'igihe bagurisha munsi y'ayo mafaranga nkuko userukira abayangayanga kuri iyo bagiro rya Bubanza abimenyesha ni nk'igihe habazwe inka nyinshi aremeza yuko abahora bazigura bavi Bujumbura ubagabanutse cyane ndetse ngo ntibakiza kuzigura
ko kwaratugura inka ubu siko tuzigura inka zarakorotse ibeyi kana twebwe inyama twarakoroye ibeyi ibinyama ntizifise ibeyi mu isoko zibaye nyinshi turagurisha 2,600 bivanye na nizo tuba twabaze uko zingana kuko twari dufise abanyabucumbura harabaza kudushorera ubu nta n'umwe akiduga sinzi rero kwene nabo kubabo babaza bazarabonetse
uko guhungabana kw'ibiciro by'inyama z'inka abayangayanga bavuga yuko ubu aborozi nabo nyene baciye bagabanya ibiciro kuyo bahora bagurisha imfizi yahora igurisha amafaranga 5,000,000 ubu ngo igurisha amafaranga 4,000,000 ku badandaza inyama z'ingurube bobo barabogoza ko abaguzi bagabanutse cyane gushikaho ikiro cavuye amafaranga 2,400 ubu amafaranga 2,200 bavuga yuko benshi bahomvye izo iyo zibuze abaguzi baca baja guta bakaba basaba abajejwe isoko yabanza ko baronsa ibikanyisha frigo kugira ngo izitaguzwe zibikwe
turashira amafrigo hari gihe zipfuye nako twemera guha ibintu bitameze neza abantu no kuzita tukazita kubera iki habuze abakiriya no ngaha ruguru niho twama tuzita yego no kuvuga leta ico twoyisaba no kuyoduha ububiko bw'inyama z'ingurube kugira ngo zizipfe.
Abaguzi twasanze mu isoko ya Bubanza barashima ko ibiciro by'inyama bigabanuka ariko ngo si ku rugero bifuza babona yuko leta yoshinga igiciro ntarengwa nka kera kandi ngo higacungegwa bifuza yuko ikiro cy'inyama shogaruka munsi y'amafaranga 2,200 n'abadanaza inyama ku biro zigabanuka aho bazotsa mu bunywero bw'inzoga ibroshete cyangwa mushikake iracagurisha amafaranga 5,000 canke 6,000 abo nabo ngo hagukorora igiciro ngo biragoye ahubwo bofuma babihinyanyura mu kongera ubunini bw'izo badandaza icyo kikaba kidashimisha abaguzi. Alexis Nshibari Bubanza, Indo Dikiritu.
Mu bijanye n'inyigisho umuhinga yanonose ivyo umwuga Joseph Ndayisaba aragaragaza amakenga ku bushobozi mu kazi gahabwa abanyeshuri barangiza ivyigwa uko umwaka utashe kuva mu gihugu habaye intunganyo shasha y'ivyigwa mu mashure shingiro anyuma ya shure shingiro na kaminuza mu Burundi umwigisha muri za kaminuza yanahoze ari umushikiranganje w'indero abona ko mu gihe cya none hakenye ubuzi ivyigwa bitangwa bikwiye gushimikira ku bikorwa bigaragara gusumba ku bumenyi bwo mu mutwe kubwiwe iki gisata gikwiye gushigwamo uburyo bukwiye kugira ngo igihugu gisohore abakozi bafise ubushobozi
abo bana ariko bariga muri fundamental amashuri y'intango mu bisanzwe babika ngene bazokwimenya mu buzima cyo gituma abavyeyi banigana kugira ngo barongutse nka ratazo he muri kaminuza hoho hari icigwa cigeze gukogwa mu 2020 carerekanye yuko abanyeshuri bava muri kaminuza baca gukora abakoresha babo ntibabona neza ikintu abamarira umunyeshuri yajeje uvuge muri economy akazi kuguharura amafaranga atako ntabira hari amabujisiyeri mashasha agezweho ntibikogwa na karikiratrice ibyo bintu rero umunyeshuri atize kubikoresha ashetse ku kazi ntabyo ashobora nico kimwe n'abandi bizi ibindi abana baca kufyiga hanze bashitse ngaha usanga bafise ubumenyi n'ubushobozi abo ngaha batafise kubera ingene tubigisha nyamara isa ifise ubu yari gufata iyi programme yose turiko turakoresha umuntu akayishyira hasi akaraba ibindi bishasha umwana agashika mu cyenda azi korora azi kudandaza akagira ubu ishaka ryo kubyiga umunyeshuri cyangwa umwirati wama geno ndondere ibi ubatse inka zikunda kugwarika inkoko zikunda kugwarika ingoko zitamaga imenshi kubera ikizari ha mu gacuri igisho hereya abashinwa niko basikira bigira ngo usanga nabana bo muri maternelle bari ko barubaka biratuma umwana akura abona ibintu ngene bigenda arashika aho abyigisha wenyine amaze kumenya gusoma no kwandika ibindi bikeya ugasanga umwana heje mu 9 afise ubumenyi na cyane cyane ko wenyine aba yarabikotse n'amaboko yiye
Radio Indondi Culture ayavugwa mu ihema
Mwamaze kuvyumva ubonaho n'umwanya w'inkuru yihariye ivy'inkino tubashikiriza imisi yose ya mbere umunsi tukagaruka ku rukino rwo kunagana bita Lutte Associée mu rurimi rw'Igifaransa aho urongo yishyirahamwe ry'ugo rukino avuga ko abakinnyi babiri bagerageza gutana hasi Eriya Nibiza asigura ko umukinnyi ashikanye amanota 10 kurusha ubundi abari intsinzi kuri we waramutswe iryo shyirahamwe yemeza ko ugo rukino hari intambwe rumaze gutera mu gihugu kuko umugwi w'igihugu hari amayiganwa mpuzamakungu umaze kwitabira inkuru yari je by'inkino y'uwo munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rwo kunagana ni rumwe mu nkino mpuzamakungu mu Burundi rukinwa n'urukino rugizwe n'ubwoko butandukanye aho umukuru w'ishyirahamwe ry'ugo rukino yerekana ko hari kunagana bisanzwe kunagana ku mukeka ikano kunagana ku musenyi ubwo rukino kandi rusaba ko umukinnyi wese abwizwa kuba yambaye impuzu cyo kimwe n'ibirato bigene ubwo rukino Erene Beza avuga ko hari ivyo bisunga kugira umukinnyi aronka amanota
murafatana ukagerageza muri ko muranagana kumuta hasi yashize amavi hasi namaboko cyabaharura yuko ari amanota umukinyi asohoye uwundi hanze amusohoye bacamuhino atari imwe umukinyi amuteruye akamushira hasi ntaho bacamuha amanota 4 hakaba rero amuzungurukije hasi ari amanota 2
Erini biza sigura kugo rukino hari umwanya ugenewe abari ko bakina mu bakenye babiri iyo bishitse umwe akaronka amanota 10 kurusha uwundi muri ico giye umwe abaronse insinzi nkuko bibandanya bivugwa n'uwarongoye iryo shirahamwe
rukino hariho iminota bamara hanyuma bakatanga umwanya muto wo kuruhuka ari iminota 5 ama bakaruhuka iminota 5 hanyuma bakaca baharura rero uwarushije amanota ubundi iyo bishitse umukinyi akamutanga kumukushikana amanota 10 ubundi nawe atamanota araronka uyo bibaboneka yuko yamurushije abamusinze naho umwanya utegekanijwe tarahera
ishyirahamwe ryo kunagana mu Burundi uyu munsi rivuga ko ugo rukino hari intambwe rumaze gushika ko Erene bezagaruka mu mahiganwa yo muri Afrika u Burundi bumaze kwitabira aha uyu aramunsi iryo shyirahamwe amenyesha ko hari ibyo bategekanya kugira ugo rukino rutera imbere
afite umukobwa yarose medaille ya bronze medaille ya argent hamadaro passé nanyo twarigeze kuba dufite umukobwa yarose inzahabu n'umuhungu yigeze kuba yararonse medaille ya argent ariwe ari ne mu bamenyereza fise ngaha mu bundi mu rugo rukino turafite rero na strategy yo kurondera aba jeune cyane cyane bakiri bato kugira tubigishe hamara kwirikirane abari bazokuba mu minsi imbere bakomeye
urukino rwo kunagana rwazananye mu bihugu nka Egypt ubugereke cyo kimwe n'ubushinwa mu mwaka w'igihumbi kimwe bajana 1896 mu Burundi shirahamwe ry'ugo rukino ryashinzwe kuva mu mwaka wa 2012
Olivye kwizera tugukengurukire kuri iyo nkuru yihariye iby'inkino wari waduteguriye ari nayo turangirije kwa aya makuru mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba ku isaha 12 n'iminota 39 abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire ngengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane